Iyi ni Radio Ijwi y'Amerika. Radio Ijwi y'Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriweneza nshuti mwese duteramanye. Muri kumwe na Oriane Tangishaka akiye kubashikiriza makuru yo kuri no saha. Mu Burundi twumvikanira ku migorongo migufi ya shortwave kuri metero 19 no kuri 22. Mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu y'Ijwi y'Amerika. Ikazi mu makuru yacu yo kuri no saha. Mu Burundi abakenyezi basaba leta gukora ibishobotse byose kugira ngo abajejwe amagara y'abantu biteho gusumba ikibazo c'abavyeyi bibungenze.
Kuvarije ngaha ndamaze kuvyara abana bashika bane mugabo nta mukino umwe nigera mvyarira ngaha ko jewe ibitavuze nka bamwe bavuga nabi kuva kera.
Abo ni bamwe muri abo bakenyezi. Abantu 10 bishwe uno musi wa gatatu ku musi ugira kabiri w'ibitero vy'indege z'ingwano vyakozwe ku mugwa mukuru w'intara ya Tigre iri mu buraruko bwa Ethiopia. Abafasoni bajejwe amabanga y'ukuyobora abandi muri Kenya biteze ko Perezida Mushasha William Ruto hazokubahiriza ivyo yemeye vyuguha abafasoni amabanga ya politike kurushiriza. Rekarera makuru yose tuyahere kuyavugwa hirya no hino ku isi. Abantu 10 bishwe uno munsi wa gatatu ku musugira kabiri w'ibitero by'indege z'ingwano byakozwe ku mugwa mukuru w'intara ya Tigre iri mu buraruko bwa Ethiopia. Ni inkuru dushikirizwa no mugenzi wacu Fidel Niyongabo.
Ibyo bitero by'indege zitagira abadereva bita drone byakozwe ku mugwa mukuru wa Tigreya Mekele ni nyuma yuko muhariti PLF wemeye kubahiriza agahembwe mu mpera z'indwirangiye. Mubishwe n'ivyo bitero harimwo muvyayi n'umwana wiwe bwiye kandi byakomerekeje umuganga yari karavura bakomeretse abandi bantu 13 bakomeretse abantu 5 bapfuye igihe bari ko bajanwa mu bitaro abandi 5 bapfiriye ahabereye ico gitero uno musiko wa gatatu hitwa Dagin Amsal. Intego zo muri Tigre yazagiriza abasirikare bo muri Eritrea kuba basubiye kwifatanya na ba leta ya Ethiopia mu rugamba rwo kuzigwanya nyamara abategetsi ba Eritrea barabihakana. Mukuru w'ibitaro vya Aide ku mugwa mukuru Mekele Kibrom Gebreselassie yavuze ko ivyo bitaro bifise ibibazo byo gutabara bakomeretse kubera ubukene bw'imiti ikwiye mu ntara ya Tigreya itashoboye kuronka ifashanyo yatanzwe n'amakungu. Ingwano hagati y'inteko za leta ya Ethiopia n'izo mu ntara ya Tigreya imaze guhitana abasivili ibihumbi n'ibihumbi, yatumye abandi miliyoni n'imiliyoni bava mu ngo zabo, inasambura amashure n'ibitaro amajana n'amajana. Iyo ntambara yaratumye abantu bari basanzwe bakenye muri Tigreya basinzikazwa n'ikigoyi. Ibitero vy'uno munsi kwa gatatu bibaye inyuma y'uko abantu babiri bakomeretse ku munsi wa kabiri mu gitero cakozwe kuri kaminuza ya Mekele na televiziyo yo muri ico gisagara.
Bakoze Fidel Niyongabo. Abafasoni bajejwe amabanga y'ukuyobora abandi muri Kenya biteze ko Perezida Mushasha William Ruto azokubahiriza ivyo yemeye vy'uguha abafasoni amabanga ya politike kurushirizaho. Ni inkuru kandi ya mugenzi wacu Fidel Niyongabo.
Perezida Ruto yarahiye mu mabanga yiwe Mashasha ku munsi wa kabiri ashitse ku butegetsi mu gihe igihugu gifise igitigiri kinini cyane cy'abafasoni batowe mu mabanga yo guserukira abandi kitari bwibonekeze mu mateka y'igihugu. Ruto yabwiye abari bitavye ibirori byo kurahira ko ikintu gikomeye cyane bashitse ko mu matora na demokrasi muri Kenya ari ukongereza igitigiri cy'abafasoni bari mu bibanza by'ubuyobozi. Igihe yariko ariyamamaza yari yatangaje ko azokubahiriza ingingo imwe ibwirizwa nshingiro ryo mu mwaka w'2010 iha abafasoni uruhara runini muri politiki. Iyo ngingo yari bwigere yubahirizwa abafasoni batari bake b'abanyapolitiki bavuga ko hageze ko ishigwa mu bikorwa. Igitigiri kinini cyane cy'abafasoni baratowe mu matora yabaye muri ico gihugu mu kwezi k'8. Igitigiri cy'abafasoni babura matari ciyongeye inshuro zirenga zibiri mu gihe icy'abashinga amateka ciyongeye hafi ica gatatu. Susan Kihika yatowe kubabura matari wa mbere w'umufasoni mu karere ka Nakuru avuga ko ayo matora yanditse amateka mu gihugu cya Kenya. Yamara avuga ko batarashika ku rugero bifuza gushikako. Kihika n'umwe mu babura matari w'abafasoni indwi kuri 47 mu gihugu cyose. Perezida Ruto yemeye gutegekaniriza abafasoni bice 50% by'ibibanza byose muri leta yiwe.
Rakoze. Misiri na Qatar vyateye igikumu ku masezerano yo gukomeza ugufashanya hagati yavyo mu rugendo Perezida wa Misiri Abdul Fattah al-Sisi yagize muri Qatar. Fidel Niyongabo aradufitiye inkuru.
Perezida wa Misiri Abdul Fattah al-Sisi na Emir wa Qatar Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani Bagani uburyo bwo gukomeza imigenderanire hagati y'ibihugu byabo cyane cyane mu bisata bijanye n'imitahe gutwara abantu n'ibintu n'ibibazo byerekeye imibano. Abashikiranganje ba Qatar na Misiri n'abandi bategetsi nabo nyene bari mu birori byo gutera igikumu ku masezerano hagati y'ivyo bihugu bibiri. Prezida Assisi yabonanye kandi n'abaserukira bagwiza tungu no munsi wa gatatu. Urugendo rw'iminsi itatu arimwe muri Qatar n'ugwa mbere agize muri ico gihugu kuva ibihugu byombi bisubiye kugirana imigenderanire mu mwaka uheze. Kuva ico gihe ivyo bihugu byombi vyarakomeje imigenderanire hagati yavyo mu kugirana amasezerano y'agaciro k'imiliyaridi zitanu z'amadolari. Emir wa Qatar yaragendeye Misiri mu kwezi kwa gatandatu k'uyu mwaka. Misiri yari yifatanije na Arabia Saudite n'ibihugu bicudise byo mu kigobe cy'Abarabu mu guhagarika imigenderanire na Qatar mu kwezi kwa gatandatu mu mwaka wa 2017. Byari bitewe n'uko Qatar yari yagirijwe ko ifasha umugwi w'abayisilamu n'uko yari ifise inyifato yoroshe ku vyerekeye igihugu ca Iran. Ibihano ivyo bihugu byari byafatiye Qatar byavanyweho mu kwezi kwa mbere mu mwaka wa 2021.
Rakoze mugenzi wacu Fidel Nyongabo adushikirije amwe mu makuru avugwa hirya no hino ku isi. Tubibutse ko muri kumubandanya kumviriza radio ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda. Mukanye turabashikiriza amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini bya Afrika. Amakuru mu karere k'ibiyaga binini bya Afrika. Ubuyobozi bw'akarere ka Kisoro muri Uganda bwasobanuye impamvu bwafashe icyemezo gikomeye cyo gukura abanyekongo basaba ubuhungiro aho bari bari mu turere twegereye umupaka n'igihugu cyabo, nkuko byatangajwe na buramatari w'akarere Bwana Abdel Bizimana. Hamwe bamwe mu bahunga bashobora kuba bari bafise iyindi migambi atari yo gusaba ubuhungiro. Bizimana yaganire n'umunyeshamakuru w'ijwi rya Amerika Ignatius Bahizi, yatanguye amubaza niba icyo gikorwa kidahwanye no kwirukana impunzi.
Rwose ijambo kwirukana ntabwo nshaka ngo turishyire mu kanwa kacu, kuko umuntu uhunze ntakwiriye kwirukanwa kuko abafite n'icyo ahunze. Ahubwo impunzi igomba kumvira amategeko yahihungiye. Ariko nyine ikibazo twagize abantu bahunze baturutse muri Kongo babanje kwemera bazanya akabande aho impunzi zikunganyirizwa aho bita mu transit camp. Camp yatangiye mu 1994. Igihe cyarageze impunzi zitangira kwanga kubahiriza amategeko igihugu bahungiyemo. Kandi byanditswe no mu statute z'impunzi ngo nubwo impunzi zifite uburenganzira bwo gufatwa neza no kubahirizwa aho bahungiye mu gihugu bahungiyemo, izo mpunzi nanone zifite inshingano yo kubahiriza amategeko y'igihugu bagiyemo. None itegeko rya Uganda rya mbere riravuga ngo impunzi igomba kwakirwa na UNHCR kandi ifatanyije na office ishinzwe iby'impunzi iri mu Office of the Prime Minister, bakabajyana ahantu hari gazette kwakira impunzi. Ikibazo cy'impunzi zo muri Kongo bashakaga kugira ngo ibyo bashaka ari byo dukora. Birababaje kugira ngo impunzi ize yanga kujya aho bayigeneye, iduhati kugira ngo tuyakirire ahantu hatemerewe, ahantu mu rugo rw'umuntu yuko ari umuvandimwe, umuntu akemera ngo yinjire mu ishuri abana bateye kwiga, umuntu akajya mu public land agashaka gushyiramo ihema agahamagana abagenzi be bagakora ad hoc camp yindi tazwe. Rero nk'abantu nk'abo bikozemo kampu yabo nta bufasha babona.
Abo bantu batuye aho hantu bareba bahamaza amezi agera kurani cyangwa atatu, ntabwo mwababonye icyo gihe mubabonye ubu ngubu ejo bundi kugira ngo mbone kutangira kuhabakura.
Ubugwaneza bw'inkware bwayigonze zose. Ninje muntu wafashe ya mbere nsaba abantu bashinzwe umutekano bavuga nturabizi izi ntambara hari igihe ziba kandi byabayeho, hari igihe bahunze umunsi umwe umunsi wa kabiri barataha bose. None impunzi ziba zifite n'abayobozi bahunze nangwa se n'abasigaye muri Kongo bansaba nka guverineri wa Gisoro ngo mutwemerere byashoboka yuko umutekano wahita ugaruka tutagiye mu kampu tugahita dutaha, kuko no mu kampu batwemeje yuko hari bitagenda neza. Natwe nk'abayobozi bwose bubaha Imana turavuga tutaba abantu ubwo badusabye, wenda koko hari ibyo babonye umutekano ugiye kuza vuba bongere basubira iwabo. Umutekano ntabwo waje vuba, nabo bakajya birirwa muri Kongo bagataha muri Uganda. So bitwereka ngo hari akantu mwabantu mwe mwagenda ndetse ahubwo bamwe batangira no guteritera bwoba no kwigirisha no kuvuga ngo ni mudakora mutya ngo ni muramutwanze muramudufashe nabi igihugu cyawe niba cyaragufashe nabi ushaka ngo ufate neza kuruta uko mfata umwana wanjye. Igihe cyarageze batangira gutema ibiti by'abantu, batangira kwigabira amapariseri mu butaka rya leta, batangira kwanga kuva ku mabaraza y'abantu barimo gucuruza, banga kuva mu mashuri n'amaramizo. None baravuga ngo twebwe ntabwo dushaka kujya mu kampa, ndetse koko byaragaragaye ngo bamwe muri mwe bari bafite n'imbunda, ko ari imbunda nk'eshatu zagaragaye muri abo bantu, ariweho wakora iki? So aho no twavuze tuti none muhitemo kimwe kujya mu kampu ziri gazetedi Nyakabande n'ahandi, nangwa niba mubona tubabangamiye nk'abanyayuganda aho muri bwumve biboroheye, nimubona iwanyu kuhasubira atari kujya Nyakabande mwisubirire mu rugo. Ariko byantangaje nabwo nk'umuyobozi, umuntu yavuga ngo njyewe sindi bwemere kujya mu kampu ahubwo nasubira mu rugo. Ku bantu ijana bari bari muri ibyo bice byo tuvuze bya Bunagana, Nyarubuye, Rukundo, Busanza, Muramba, ahantu hegereye umupaka, ndivuga nti kuvuga ku bantu ijana, abantu basubiye muri Kongo ni 60%. Ni ukuvuga ngo hari icyo bikanze mu kampu, nangwa nk'uko abantu bahunze mu Rwanda bagahungira muri Kongo bakagira indi mipango, ntangiye gukeka ngo n'aba bantu bari bahunze bafite indi mipango yo bari bashaka gukorera mu gihugu cyanjye. Kuko niba uhunze intambara bakubwira ngo jya mu kampu ukavuga nti nsubiyeyo, eiza nta ntambara wahunze, kuko ntabwo wakwemera guhunga imbunda ngo nakubwira ngo jye mu kampu uvuge ngo ngire nakwemera gupfa.
Urakoze cyane Ignatius Bahizi kuri iyo nkuru. Handi naho mu Burundi abakenyezi basaba ko leta yo kwitaho ikibazo cy'ababyeyi bibungenze bakirwa nabi kwa muganga bikanatuma bahasiga ubuzima. Inkuru twateguye n'umenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Thierry Ndayishimiye ari Kigali mu Rwanda.
Ibintu byamaze yabereye kuri ibi bitaro byo mu Ruziba ni ibintu byinshi cyane mu bisanzwe muri make twararusha. Kandi jewe kuva bije ngaha ndamaze kubyara abana bashika bane, mugabo nta mukino umwe nigera mbyarira ngaha, ko jewe ibitaro byo nk'aba bamwe babivuga nabi kuva kera.
Abo n'ababyeyi bavuganye n'ijwi rya Amerika aho bemeza ko mu bitaro bitandukanye mu Burundi harangwamo kwakira bigura intege abakenyezi baba baje kwibaruka, ugasanga hari bamwe bahatakarije ubuzima bwabo n'ubw'abana babo.
Muri makaha mu Ruziba twebwe nta hantu menga tuvugira,
twababajwe n'ubwo rupfu rw'umukenyezi yapfire materinite yabuze ikimutabara.
Ibintu biri kuri ibi bitaro ugomba usura umurwayi ufise uruyoya, ubwo ruyoya baza kukwakira rugira rugupfire ko.
Abo bakenyezi kandi banavuga ko ari ikibazo kimaze igihe kinini cibonekeza mu bitaro bitandukanye, bagasaba ko leta y'u Burundi na cyane cyane umukuru w'igihugu n'umutambukanyi wiwe bubaze ico igise kivuze ku mubyeyi, bubwire ico bakoze vuba bwango, bagatabara amagara y'abakenyezi mu Burundi bahohoterwa muri ubwo buryo bw'abaganga baba barangaye.
Dusaba ko umubyeyi umukuru w'igihugu n'umutambukanyi wiwe wazigise nk'abandi bavyeyi nka twebwe bubwire ico badukoreye, bahaguruke muri makaba baganga n'abo tubikeneye ngaha kuri iri vuriro, nibazane abandi baganga babikeneye. Umuganga ukamuzana umuntu arembye akacaja kuri androide yiwe akaba mu gutacinga umubyeyi ari mu materineti, umwana ariko arashuhira ngaha kurembera ko saa kumi yagera ngo genda nta miti, cyangwa bakaguha ikinini kimwe cya parasamoro bakakivunagura ngo genda ubura mu ibingu ibindi ntabyo.
Amashirahamwe akurikiranira hafi ubuzima bw'abagwaye nayo yemeza ko hakiri utunenge twishi kwa muganga mu kwakira abaje babitura. Sylvie Habana bakize avugira ishirahamwe rivugiramwo abagwaye Semabu yabwije ujya Amerika kuko ibitera byose ata amategeko ahana abaganga mu Burundi ahari.
Ikibitera nuko tuvuga ko atakubakurikirana, bwa mbere tuvuga ko ata amategeko abahana ahari, ko hajye wakena umugwayi bizana ingaruka mbi nyinshi. Rero nta mateka ahari ashobora guhana uwo muntu yerekanye iyo ngendo yo kwakira umurwayi nabi.
Ishirahamwe Semabu rivugiramwo abagwaye ribandanya risaba leta y'u Burundi gushira ingufu mu kwigisha abajejwe kwakira abagwaye kwa muganga no gukurikiza amategeko kubakoze nabi kugira ngo irengere amagara y'ababitura. Habana bakize uko ni kwabivuga.
Aho umukenyezi yagiye kwibaruka azagiye kwitanga kugira ngo avyare ikibondo kizofasha igihugu, nawe arakora ubuzima bwiwe, aho yakiriwe nabi biravuga ko yanunganiwe no mu cumba araragurizwa aratubikwa gushika naho baza kumwakira atakiri muzima. byaterwa kuba amategeko ariko akora kashika ku mugaragaro kugira ngo umuntu azo kwakirana umugwayi kwa muganga ahantu uko nibatuvurira ubuntu n'amahera turiha
akababaro ka benshi kadugijwe n'urupfu rw'umubyeyi yari yaje kwibarukira ku bitaro by'akarere byo mu Ruziba biri muri komine Muha zone Kanyosha mu bumanuko bw'umugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura aha abanyagihugu bari aho babwiye abakunzi b'ijuru rya Amerika ko uwo mubyeyi n'umwana yari karibaruka mu ijoro ryo kwigenekerezo rya kane uku kwezi kw'icenda mwaka w'2022 bahasize ubuzima bitewe no kuba abaganga baramutereranye ndetse iyo nda ikaba yari ya mbere nk'uko abo mu muryango wiwe babivuga ibyo byatumye abanyagihugu bari muri ibyo bitaro nabo mu muryango b'uwitabye Imana batabaza abanyagihugu nabo bari muri ako gace barashwa baduka ari benshi bituma bari mu nzego nkuru z'igisagara cha Bujumbura n'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu bashikuzwa nabo baje gukora amatohoza ku byari bimaze kuba ubushikiranganje bukaba bwaciye busohora itangazo bukeye kwigenekerezo rya gatanu kwezi kw'icenda uyu mwaka bwihanganisha umuryango wabuze ndetse bunizeza ko hagiye gukogwa amatohoza yimbitse kucateye ubwo rupfu n'uwoba yarabigizemo uruhara muganga Crowe Ndayikunda n'umuvugizi w'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu
umuryango wabuze ubwa kabiri burababajwe n'ubwo rupfu rwashikiye umukenyezi yariko atanga ubuzima be n'ikibondo yariko aribaruka amatohoza yimbitse yatanguye kugira ngo by'ukuri tumenye neza icyatumye uwo mukenyezi n'ikibondo yariko aribaruka bitaro Imana.
Ijuru rya Amerika kandi ryagerageje kurondera abarongoye ibyo bitaro byo mu Ruziba biherutse gushigwa mu majwi ko byakira n'aba babyeyi baje kwibaruka ndetse n'abaje kwivuza muri rusange ngo ribabaze icyo bavuga kuri ibyo bibazo n'icyo bagiye kubikora ko iminsi irenga ibiri iraheze tubahamagara ntibitabe twabarungikira ubutumwa bugufi bakabusoma ariko ntihagire icyo bishura kugeza ubwo dutangaje inkuru. Ibyigwa byakozwe n'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu mu Burundi byerekana ko mu mwaka w'2016 ushira w'2017 ku bakenyezi 100,000 bagiye kwibaruka abashika ku 334 aribo bahasize ubuzima. Ibindi byigwa byerekana ibiharuro by'abakenyezi bahitanwa n'imbanye mu gihe cyo kwibaruka bikaba bitegekanijwe mu mwaka w'2023 nk'uko tubikesha ubushikiranganje bw'amagara y'abantu mu Burundi. Cyerive Ndayishimiye, Ijwi ry'Amerika, Kigali.
Rakoze tiyarive kuri iyo nkuru. Tuributse nshuti mwese ko muriko mubandanya kumviza Radio Ijwi ry'Amerika isamiranire Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ubu naho ni wa mwanya w'ikiganiro ubungabunga ubuzima dutegurirwa na mugenzi wacu Eugene Mukankusi.
Ndabaramukije ndebujeni ya Mukankusi nongiye kubaha ikaze mu kiganiro bungabunga ubuzima. Abanyafurika barimo kubaho igihe kirekire bavuye ku myaka 46 ubu ku kigereranyo babaho 56 nk'uko bivugwa n'ishami rya ONU ryita ku buzima. OMS muri raporo yayo ivuga ko icyizere cyo kubaho muri Afurika cyiyongereyeho imyaka 10 hagati y'umwaka w'2000 na 2019. Raporo ya OMS yerekana ko bimwe mu byatumye imyaka yiyongera muri Afurika harimo kubasha kugera kuri za serivisi za ngombwa z'ubuzima. Habaye no kwivugurura muri serivisi zimwe zijyanye n'ubuzima bw'imyororokere n'ubw'umwana no kubijyanye no kwirinda indwara no mu buvuzi bw'indwara zimwe na zimwe. Cyakora inzobere zisaba ubushishozi mu birebana n'indwara zitandura zirimo kwiyongera nka diyabete n'umuvuduko w'amaraso. Icyizere cy'imyaka y'umuntu yo kubaho gishingira ku kigereranyo cy'imyaka abantu bapfiraho muri Afurika kandi ni ikimenyetso gikomeye cy'uko ubuzima bw'abantu buhagaze. Mu bushakashatsi bwakozwe ibintu bibiri by'ingenzi bifasha mu bijyanye n'imyaka yo kubaho harimo igisekuru n'ibyemezo umuntu afata ku buryo agomba kubaho. Ahantu abantu bafite icyizere cyo kubaho igihe kirekire ku isi harimo Hong Kong aho babaho imyaka igera kuri 84 n'amezi 9. Mu Buyapani babyitezwe ko babaho imyaka 84 n'amezi 7 no mu Busuwisi babiteze kubaho imyaka 83 n'amezi 8 ku kigereranyo. Dr. Deborah Mikael ni muganga w'abana ku bitaro by'Abaruteranian biri Arusha muri Tanzania. Arasobanura imyaka umuntu ashobora kubaho.
Life expectancy differs according to different regions of the world. Icyizere cyo kurama kiratandukanye ugendeye ku bice bitandukanye by'isi, kandi ntekereza ko ibyo bishingiye ku kigero cy'ubuzima, imibereho n'ubukungu ndetse n'ubwiyongere n'imiturire y'abaturage muri buri gihugu. Birumvikana ko twitega ku icyizere cyo kurama mu bihugu bifite ubukungu buri hejuru, kigomba kuba kiri hejuru ugereranije no mu bihugu bifite ubukungu n'imibereho y'abaturage biri hasi nka Tanzania. Ugomba kureba ku gitsina cy'umuntu, uturemangingo nk'umoko tw'umuntu, ibyo byose ni ibintu bitandukanye ariko bigira ingaruka ku burame bw'umuntu. Kugera ku buvuzi birumvikana rwose, imirire yawe ni ikintu gikomeye uko ubayeho mu buzima bwa buri munsi. Ibibazo bya politiki mu gihugu nk'intambara, ibyaha, ibyo byose bigira ingaruka nini ku cyizere cyo kurama. Ubuzima bwo mu bwana bufite ingaruka nini ku burame bwawe. Nk'abaganga b'indwara z'abana, twizera ko iminsi ya mbere igihumbi y'ubuzima kuva ku kuvuka kugera munsi y'imyaka itanu, ibyo ari ibihe by'ingenzi mu kugena ubuzima bw'umwana. Aho niho ugomba gukosorera ibijyanye n'imirire, ukanahakosorera ibijyanye n'imibanire, kubera ko ntibigira ingaruka ku mikurire y'umwana mu gihagararo gusa, ahubwo binagira ingaruka mu mikurire ye mu bwenge, bikanagira ingaruka ku cyo uyu mwana azavamo mu gihe kirambye. Tugendeye kuri raporo ya vuba, birashimishije kuri twe nk'abaganga kubona icyizere cyo kurama cyarazamutse. Nibwira ko mu myaka mike ishize habaye ubuvumbuzi bwinshi mu bijyanye n'ubuvuzi, kandi hanabayeho iterambere ryinshi mu by'ubukungu mu bihugu binyuranye. Ubu dufite abaturage bakura kugera ku kigero cy'ubukure buhamye. Dufite abaturage bakura bakageza mu busaza ku myaka 80, 90 n'ijana. Ntashoramari ryinshi dukora ku bijyanye no kwita ku bakuze, ndetse ku bumenyi bwose n'abafite, ntabwo ndabona ibigo byinshi byita ku bageze mu zabukuru.
Inzobere zivuga ko iterambere mu buvuzi n'ibirimo kuvugururwa birimo gutuma abantu babaho igihe kirekire kandi bakabaho ubuzima bwiza. Cyakora abantu benshi barazira za virusi zibasira ubuzima, hamwe n'indwara nka malaria, virusi ya sida, umubyibuho ukabije na COVID-19. Ese ubu abantu muri Afurika babaho igihe kirekire ugereranije n'abasekuruza babo? Ni ikihe kintu gikomeye wumva gifite akamaro kanini mu gutuma umuntu abaho igihe kirekire kandi akabaho ubuzima buzira umuze? Dore icyo bamwe babivuzeho muri Nigeria.
Hamwe n'indwara zose tumaze kubona ndetse n'izindi zikomeza kuza n'ibyorezo, sinibwira ko iki gisekuru kizagira igihe kirekire cyo kubaho. Kuri ubu dufite ibikorwa remezo byinshi by'ubuvuzi abatubanjirije bashobora kuba batari bafite, ariko ingorane ku gisekuru cyacu ubu ni ukugera kuri ibyo bikorwa remezo. Kuri abo babasha kubigeraho, nta gushidikanya bazarama kurenza abadafite uburyo bwo kubigeraho.
Abagore benshi bajyaga bapfa babyara, ndetse n'abana bajyaga bapfa bazize indwara nyinshi. Rero ikoranabuhanga mu buvuzi ryisumbuyeho ryarafashije cyane muri aka karere.
Ku bwanjye byashoboka ko atari ukuri kwa kwemezwa n'ubushakashatsi, ariko byo byonyine ugendeye ku byo twanyuzemo kugeza ubu, nibwira ko igisekuru cyatubanjirije kigizwe n'ababyeyi bacu n'abababyara kizabaho igihe kinini kudusumbya.
We've got a shoot in different types or variants of diseases. The latest being COVID.
Dufite impinduka mu ndwara zitandukanye zigenda zihinduranya, iheruka ikaba ari COVID, kandi rwose imibare irigaragaza ku byerekeranye n'umubare w'abahitanywe na COVID-19. Kandi urebye ku mibare, nta myaka 30 irashira. Tuzi kandi kusubije amaso inyuma icyo gihe, twari dufite indwara zatezaga ingaruka nyinshi nka malaria n'izindi. Ndetse malaria yo na n'ubu iracyagaragara muri Afurika.
Ishami ryabonye ryita ku buzima OMS ryahaye amazina mashya ubwoko bwa virusi ya monkeypox, ari bwo bushita bw'inkende. Mu kibaya cya Congo, ubu ni clade ya mbere na clade ya kabiri mu bijyanye n'ubwoko bwa virusi zo mu burengerazuba bwa Afurika. Hari n'ubundi bwoko bubiri bushamikiyeho. Impuguke ku isi zafashe icyemezo cyo guterana mu rwego rwo gushaka amazina mashya nka kimwe mu bikorwa bikomeye byo kuyakorera urutonde hakurikijwe ibisabwa. ishami rya ONU ryita ku buzima OMS naryo ririmo gusuzuma amazina mashya kuri virusi ya monkeypox nyirizina. Aha harimo ibirebana n'indwara ubwayo n'ibiyitera, ni nyuma yuko habaye impungenge z'uko hashobora kuba ikibazo cyihezwa rishingiye ku mazina akoreshwa ubu ngubu. Mu bindi byorezo, abashakashatsi bamenye ko hari virusi nshya rangia henipavirus cyangwa se RSV, bikekwa ko yanduwe n'abantu byibura 35 mu burasirazuba bw'Ubushinwa. Bitekerezwa ko ishobora kuba yarakwirakwiriye iva ku muntu ijya ku wundi cyangwa se ku nyamaswa ijya ku muntu, bitewe n'utunyamaswa duto tw'utunyamabere twabonetse tuba ahantu hatandukanye hagati y'umwaka 2018 na 2021. Ibimenyetso byabonetse bisa n'ibyoroheje kandi birimo umuriro, umunaniro, inkorora, ikizibakanwa, kubabara mu mitsi, isesemi no kubabara umutwe. Umubare muto w'abarwayi uwagaragaje ibimenyetso bishobora gukomera birimo umusonga ariko ntabo wahitanye batangajwe. Impuguke zivuga ko ibyagaragaye mu bushakashatsi bishimangira impuruza zari zimaze igihe zitangwa mu bijyanye na virusi ziva mu nyamaswa, akenshi zica muri humye zigahora zifata abantu mu mpande zose z'isi. Mu gihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirimo kwisubira nyuma yo guhungabanywa n'iraswa ry'abantu ikivunge, bamwe mu mpuguke mu bya tekinoloji baribanda ku buryo bwo gukumira impfu n'ibikomere. Ba rwiyemezamirimo bahimbye tekinoloji ifasha kumenya ahari imbunda. Ibisobanuro birambuye ni muri iyi nkuru ikurikira.
Boom boom, ndumva urusaku rw'amasasu. Imirambo yabo irambaraye hasi.
Urugomo rukoreshejwe imbunda muri Amerika rumaze guhinduka nk'icyorezo.
Mfite ubwoba rwose.
Kandi benshi mu Banyamerika barabirambiwe. We are
enraged. Turarakaye, turarambiwe.
Mu gihe igihugu gisa n'icyacitsemo ibice hagati y'abashyigikiye uburenganzira bwo gutunga imbunda n'abashyigikiye amategeko abuza kuzitunga, ibikorwa bya vuba byo kurasa abantu ikivunge byatumye hatekerezwa ku ikoranabuhanga ryafasha mu kugabanya impfu ziturutse ku mbunda.
Nanjye ndatekereza nti nta buryo kamera zisanzweho z'umutekano twazikoresha.
Ikoranabuhanga rya Zero Eyes ryakoze programu ya mudasobwa itahura imbunda ikoresheje ubuhanga bukorano mu gusuzuma amakuru asanzweho ya za kamera z'umutekano igamije gushakisha imbunda.
Dukanda ku mpuruza bigatanga amakuru ku bakiriya bacu agerera icyarimwe no ku murongo w'ubutabazi.
Ishuri ryisumbuye rya Ranconcas Valley Regional High School ryo muri leta ya New Jersey ryabaye irya mbere mu gukoresha iyi programu. Iri shuri ryakoresheje umwitozo wo kugenzura imbunda hifashishijwe ikoranabuhanga, ibyatumye batahura umuntu ufite imbunda mu masegonda 90.
Ikiba kigamijwe ni ukugabanya abajyaga kuhasiga ubuzima.
Ku hantu hahurira abantu benshi, bamwe bahisemo kwitabaza amarembo y'ikoranabuhanga afitemo sikaneri zikoresha uburyo bwo kureha ndetse n'irindi koranabuhanga ribasha gutahura imbunda n'izindi ntwaro byihuse.
Dukoresha ikoranabuhanga rihambaye nk'ubuhanga buhangano mu gutahura no gutandukanya nk'urugero telefone n'imbunda.
Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hamaze kuba ibikorwa byo kurasa abantu mu kivunge bigera kuri 300 kuva uyu mwaka watangira. Nubwo iri koranabuhanga ritabuza ko hongera kuba ibikorwa nk'ibyo, ariko riri mu muhate wo kurinda umutekano w'ahahurira abantu benshi.
Nora Magero ni umwenjeniyeri w'umunyakenya wakoze Vaxbox, ni furigo nto ikoreshwa n'ingufu zituruka ku mirasire y'izuba kandi ibika neza ikanatwara imiti nk'inkingo zikoreshwa y'abaganga bagiye gukingira abaturage babasanze iwabo cyangwa se mu bigo nderabuzima byo mu byaro. Magero niwe munyakenya wa mbere, akaba n'uwa kabiri w'umugore utsindiye igihembo cya Royal Academy of Engineering's Africa mu bijyanye no kuzana agashya. Ibindi kuri iyi nkuru.
Iyi firigo yari yarakorewe gufasha abahinzi n'aborozi kubika neza umusaruro wabo icyorezo cya coronavirus cyatumye batekereza kundi mumaro yagira.
Nsanzwe mfite uburambe mu gukorana n'abatuye ibice by'ibyaro mu kugerageza gushaka ibisubizo by'isoko y'ingufu zidahumanya, ndetse natangiye no gukorana n'abahinzi n'aborozi mu kubaha moteri zikoreshwa n'imirasire y'izuba. Njye n'itsinda ryanjye twaricaye dukora firigo nziza ikoresha ingufu z'imirasire y'izuba ibikwamo amata ndetse n'ibikomoka ku nkoko. Mbere yuko tuyigeza ku isoko mu buryo bwuzuye, COVID-19 biraje, nibwo twasanze tugomba kwishakamo ibisubizo.
Naho dusoreje ikiganiro cyacu cy'uyu munsi, naho ubutaha kandi mukore ku buryo umunsi wanyu ari wo wose uba ubuzima buzira umuze.
Yakoze mugenzi wacu Jeanine Mukankusi kuri icyo kiganiro. Nshuti mwese mukundana radio ya Amerika, ibiganiro twabateguriye bigaruke ngaha, kandi turashimiye bagenzi bacu bagize uruhara mu itegurwa ry'amakuru twabashikirije. Turashimiye kandi Dieudonné Cyubahiro na Edigwema rahagari ibiganiro by'umunsi, mwari kumwe na Oriane Tangishaka. Murakoze.